VOA. Unaho ni cha gihe cyo kubashikiriza kiganiro gihajambo abanywanyi radio ijwi rya Amerika muri sanga muri iki gihe Burundi buhanzwe n'ibibazo by'umutekano muke hamwe n'ubwicanyi butagirize na hari abarundi batanguye gufata ya mbere kugira ngo barabe ukuntu ruhagarara hamwe n'ubwicanyi byogabanuka maze bika narangira muri iyo ntumbero harafashwe ingingo yo kuja amashure isumbuye hamwe no mashure imyuga gusigurira urwaruka hamwe no kuruha inyigisho zijanye na kahise k'igihugu kuvyerekeye imico politiki hamwe n'ubutunzi kugira ngo urwaruka ruheze rumenye ingene ruvyifatamwo kubijanye n'ibiriko biraba mu Burundi hamwe no kugira rwitegurire kazoza karwo keza. Izo nyigisho zose zitangwa hisunzwe isinema yerekana kahise hamwe n'imico vy'abarundi yitwa Burundi 1850-1962 nuvuga Burundi imyaka iri hagati y'igihumbi n'amajana 850 hamwe n'igihumbi n'amajana 962. Uyu munsi rero duhiriwe duhishije kuko twatumiye umushikiranahe Leonce Ngabo umucuraranzi kirangiranwa kandi umuhinga mu gutunganya amasinema akaba kandi arangwa kuva kera narindi n'umutima wo gukunda igihugu n'abarundi. Uyu mushikiranahe niwe yafashe ya mbere mu guha izo nyigisho urwaruka rw'u Burundi ruri mashure yisumbuye hamwe n'amashure imyuga. Amatwi yadusumira izo nyigisho zizohabwa n'urwaruka rw'abarundi rutagiye mu mashure. Imbere yuko dutangura ikiganiro ariko reka twibutse ku munsi kuwa mbere igenekezo rya 2025 nukuvuga umunsi ufunditse umwaka urangiye Perezida Pierre Nkurunziza yatangaje ko agiye kwiyamamariza ikindi kiringo cyo gutwara imyaka itanu. Reka ariko imbere yaho imbere yuko duha ijambo umushikiranahe Ngabo Leonce reka tubibutse na ya nimero ya WhatsApp mwo duhamagara ko iyo nimero ni 001-202-441-931 ndasubiramo 001-202-441-931. Tugaruke kuriwe mushikiranahe Leonce Ngabo turaguhaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane Fred ndabumva neza.
Ni byiza cyane rwose ntari nzireye gutesha akanya abatuteze amatwi muduge ku ijambo umushikiranahe Leonce mutubwire umajambo make ukuntu icyo cyiyumviro cyo guha inyigisho abarwaruka rwo mu mashure yisumbuye n'amashure y'imyuga rwatanguye icyo cyiyumviro cyaje gute?
Icyo cyiyumviro nuko cyatanguye mu mwaka uheze tumaze kubona ibintu byariko biraba mu Burundi umenga abantu ntibumvikana. Hanyuma murazi ko twace muri byinshi haraba n'impfu nyinshi abantu bicana bamuraziranye ibintu by'amoko abandi by'imitumba ntumbazi ni byinshi cyane. Ama turiko turagenda mu rwaruka dusanga benshi bisuka mu bintu canke bakurikirana ibintu bya politike batazi iyo biva niyo bija. Niyo twatangiye gicunga kavuga ati buryo umuntu atazi akahise nashaka kumva akubu cyangwa ngo amenye nazo vyifatamwo muri kazoza. Nuko icyumwe cyaje rero kugira ngo ko twatumaze gutunganya iyo sinema yerekana ubuzima bw'i Burundi kuva igihumbi kimwe amajana 850 gushika aho twikukiye mu gihumbi kimwe amajana 962 babanze bavyumve kugira ngo bashobore kuronka umuco kuri ko biraba ubu ama batore n'inyigisho n'inyishu kuri kazoza kabo.
Leonce Ngabo igihe cyose yabaye umugambi mwiza nk'uyo cyane cyane mu bihe by'ingwano mu bihe by'uruhagara mu Burundi intambamye ntizibanke hari intambamye mwigeze mubona muri cyo muri uyu mugambi wanyu
gushika ubu novuga ko atantambamye nimwe ahubwo aho duciye hose baranezerwa kandi bagakoma amashyi uwo mugambi kuko harimo inyigisho usanga urwaruka rutari buzi na gatoyi mbere twarasanze n'abadufashije kuko n'umugambi urazi umugambi nk'uyu urakenera n'uburyo twararonse abafasha udufashamo. Hama uko twatanguye dusanga ibice byose ari by'amaba politiciens mu migambi inyuranye cyangwa abakuru banyuranye bose barabishimye mbere ubu ni benshi bakora dusaba yuko tubandanye tukazoshikira n'urwaruka rutize gutari mashuri
hari haraheze igihe kitari gito mutanguye umugambi murashaka kutubwira nk'ibintu bimeze nka impact ibintu byo bavyagize ingaruka nziza kuri uyo mugambi mwiza mwatanguye hari ibintu bigaragara mushaka kutubwira.
Ica mbere na mbere nuko aho twaciye hose urazi twabanje kugira turne ya mbere umwaka uheze mu kwezi kwa Munyonyo na Kigarama. Ibyo impact ya mbere nuko hano nye duje kwerekana amafilm iyo film ingenurwaruka rwatanga ibyumviro rwatangara kubona yego ruhejeje kumenyeshwa ibintu rutari ruzi ubwo nyene rugatangura ukavuga ati turabonye rero ibintu iyo byavuye mugabo twobigwanya gute kuya ngo natwe turonke uruhara no vuga mu nzego canke mu gutera ivyumvira politike cane cane ikindi bahagara ko cane n'ukuvuga ati muri kazoza kabo bayizeye kuzoronga amahoro batekanigwe hamwe bashobora kumara imyaka 30 batekaniye n'abana babo atawuza ricura ati ngaba bazodusamburira canke tuko turakurikiranwa nanaka ica kabiri nuko iyo impact novuga nuko duavuye baradusaje ko tubasigira iyo filme kugira ngo bazosigare barayiga hamwe n'umwigisha wa histoire yabo kugira ngo banonose binjiye mu byumvire bikuru bikuru basigare barabivugana kugira ngo barare umuco w'ikuramo
izo nyigisho mutanga mukoresheje iyo filme n'inyigisho zifise akarorero abantu bashaka kuyabira ko tubwire uruhara turetse nyigisho gusa na filme igira kubanya kugaruka
ego urazi mu mashuri menshi twasanze batakira aba mafilme kwera kumure ubukene cyane cyane by'ibyuma byo kwerekana filme ariko murazi yuko kuva kera narindi hari ikintu bavuga mu gifaransa bati une image vaut mille mots n'ukuvuga iyo umuntu abona igisho kimwe kirasigura ibintu kurusha novuga discours kurusha majambo igihumbi ama rero ico twabonye gose twashika hose banyotewe ubwa mbere bari banyotewe ngo kubona umushinga ndaye ngabore hose ko bose baca basaba ko turimba sagamba Burundi ama barabi sinema nawe ugasanga bayikurikiranye gose mbere nari nzi ko atavyo bamenyereye mugabo ugasanga hageze mu gihe cyo kuvugana ibyumvira cyangwa cyo kubaza ibibazo hari n'igihe bambaza ibibazo nta niteguye na gato kuko wabona yuko ibisho byose ayikurikiranye bakavyumva
turiko turavuga kandi ku ma cinema mu misi murategura isabukuru y'ama cinema tuzobatera kamo kandi mu gihe cy'umutubwiye ariko ubureka duhe ijambo abantu ba New Radio ijwi ry'America bafise igishika cyane gose cyo gushikiriza ibyumviro eka nibibazo mushika nta Leon Seleka tuje kuri Eric Eric mwiriwe neza
mwiriwe
murafise icyumviro murafise ikibazo munyarutse
yego nacyaga kuramutse mutumire
yego
ana bashimira kuraka kanya mu mayi kugira ngo icyumviro cyane
urakoze gushima
cyambere nagira nkeze umutumire kuri iyo ngingo iba yarashyitswe ko yaratwereka filime ni nayifite n'ikibazo nshaka kumubaza none iyo filime yiwe azoyerekana Uburundi bwose cyanye hari amaprovinsi amwamwe aducamo icya kabiri nagira nsabe ko yobo boraba ukuntu bogwibye inyigisho mu mashuri dufate nk'igitabo cyogenerwa mu ishuri ku buryo botwigisha kahise tuvuga ati uyu mwanya tubari iki gitabo kiniki kugira twige ndibuka muri primere hari igitabo nimba cy'igifaransa wasanga harimo ifoto ya Rwagasore Mandela narakunda gose kuwasoma kuko wasanga ari ibintu binyetereza gose nkumva ndashaka no kubisoma gose iyo nashaka nsabe umutumire nimba bizokunda nimba bishoboka azohindire muri minisiteri adusabire batugirire igitabo kimwe kitwigisha mu bya kahise kuburyo dushobora kugira kurwanya ibi byama bidushyikira buri munsi bitwigishe umamu ndumva yandike nka filime n'iyo filime mu gitabo kuburyo bazoyitwigisha kuko si hose bafite amatibi bo kwama barayiraba
ego me icyo ni cyumviro cyiza Eric ndasaba mushya nahe Leon Sengabo akigaruke ko eka ishuri nta kibazo muwaje niba iyo filime zo kwerekanwa ma province yose ariko reka tuje no kuri Don Divin mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
yego me mbanje ko baramutsa ndamukeze umutumire
mwiriwe neza arakumva
yego bwa mbere ngira mbanze fatanye n'imiryango yabuze abayo
yego
n'ababandanya babura babo abihanganisha ihangane hanyuma ndagira mbazi nagira nshimire umutumire kuri icyo cyumviro bagize ucaje hageze caje mu bihe turi bigoye turimo nagira ndamubaze ntibega ko muri ko muraca mu mashuri mufasha gwaruka mu gwigisha mbega ko abo mu barundi bahungiye hanze turumba bahungiye ariko kandi harimo n'ugwaruka ruri mu mashuri nyine canke ruti mbega ugwaruka gwahunze guhogo murashobora kurushikira na gwaruka ukagwigisha kuko nibaza ko ibi n'ibintu bizohera hanyuma bakagaruka mu gihugu cabibaru babo nabo nyine tu bakaba ari na Burundi bw'ejo hanyuma mbega mwigisha muca mu mashuri honyine ko hari n'ugwaruka tuzi gwahejeje amashuri mugabo nabwo nyine ari Burundi bw'ejo gwogo murufasha gute ikibazo cya gatatu nacyo ndamubaza nti mbega mu gihe u Burundi burimo ubwicanyi nk'uko turiko turabibona dufatiye akarorero ka hafi y'uyu munsi y'iyi minsi turimo nyine mubona ubwicanyi bwabaye ndanse mbega aba batama bobo bari muri politiki bobo mubafasha iki nabo nta nyigisho bakeneye naho atari Burundi bw'ejo mvuga ari Burundi bw'uyu munsi wowe nta nyigisho bakeneye nabo nyine mukagerageza kubigisha kuko nibaza ko nabo nyine ntibabuze barabuze ikintu niko ndabyibaza bwabye ubwicanyi buriho ndabye politiki ibyo nimeze nibabo mubafasha wowe nacyo mubafasha
urakoze Nom Divin ibibazo bihambaye muwajije murakoze Don Divin ibibazo byiza reka duhe ijambo mushyira ntare wose ngabo atangura yishyure ibibazo byabajijwe na Eric yagize ati iyo filimi izakwerekana mu gihugu cyose mushyira ntare ngabo yasabye kandi ko mushyikira ubushyiranje bujejwe ugwaruka cyangwa indero kugira ngo icyo gitabo iyo filime yandikwe mu bitabo Leonce mu kanya gato cyane rwose wakoze
ego iyo filime tuzoyerekana ma province yose kuyabona nicyo kibazo cya mbere mugaye ntumbero nari mfise wumva natanguriye ku mashure yisumbuye n'inyuga hanyuma nababwiye ko ni igikorwa ko nje mu mashure twabanje gusaba uruhusa ubushikiranganji urabivye indero n'amashure yisumbuye urumva ni turiko turakorana hanyuma aho duciye hose urumva tuba turi kumwe n'abaprofeseri ba histoire kugira ngo tushe kuzurana murazi kenshi barafite bijya by'ibitabo bikaba ari teori kandi bose barashimye kuko ayo masanamu azeza abafashe kubandanya kugira ngo banonosore kurushiriza inyigisho zirimo hanyuma ibyo by'igitabo nabyo urana twe twakoresheje ubuhinga dusanzwe turimo ari ubw'amasinema ni icyumviro cyiza mugabo twibaza yuko na ministeri ibifitemo imigambi kandi baratubwiye mu mashuri atari make twebwe dukoresha ubuhinga turimo muri iki gihe nibaza yuko bizotanga ibyumviro no ku bandi cyangwa ubushikiranganji bundi bubijejwe icyanyuma nashaka kuvuga kuri icyo kibazo ni uko kuva aho tubitanguriye hariho n'ubushikiranganji bw'itwaro hagati bwashimye icyo cyumviro bwadusabye ko tuzokorana ku mbure muci kugira ngo dushe gushikira urwaruka rutari mu mashuri
ibibazo bya Don Divin ibibazo bitatu mu mashuri ugwaruka mbega muzoshikira ugwaruka rwo hanze mbega abatama bo bari mu gihugu nabo nyene barakeneye bari ku butetsi barakeneye impanuro ikindi kibazo abahije amashuri nabo nyene
ugwaruka ruri hanze mushinga na Fred Urambarya kuko ari igihe bikikagurika ntihishura ikibazo muraza kwinyibutsa muga numvise ko ari icya mbere yavuga ati urwaruka ruri hanze ari rwo twita diaspora mu by'ukuri ijya filime nayikoze mu 2010 ndaza ababyeyi benshi rwose baguze filime barungikira abana babo bari hanze ahandi naho nzoshobora kubaha adresse yanjye abazo bayikeneye tukumvire na iyo bashikira kuko nibyo barabikene na bene ko ni benshi bari hanze nk'abagiye bahunga cyangwa bakuriye hanze bavukiye hanze batazi uyi kaite ka cyangwa isware yabo barabikene na bene cyane hanyuma ibyo by'abakuze nabyo je nibaza yuko kuje ku mugambi nari mfise ko ari kugira ngo tubanze turagwaruka kuko ugwaruka ni go Burundi bw'uyu munsi n'ubwejo kwe twabanje kuraba ahari critique ikomeye gose ahari ikibazo gikomeye ni mu rwaruka urumva bajanwa na byinshi bagahitanwa na byinshi bakaja mu migambwe kugwana batazi igituma niyo twabonye ko hari ibibazo gikomeye kuko baranatubaza ati mbe ibintu byatangwe ryari bijaye ni kuki two turamarana tuya rero umugambi wo gutanguza kwitsitso no kuvuga ku kurwaruka kugira ngo ejo nibashikira novuga ubuzima bumwe busanzwe bw'akazi cyangwa kwigisha cyangwa gukora mu myuga itandukanye bazogende bamaze kwitegura bamaze kumenya kahise kabo n'igituma hama bagire novuga ikibakingira kugira ngo bakomeze imigambi yabo nico gituma nzanda bigisha mu nyuma turiko turaheraza ikintu twita vision vision ni kugira ngo bagire intumbero y'ubuzima bwa uko babushaka kuko uvugiye umuntu amaze kugira vision atamarwa na rike ntawuza kumubesha kuvuga ati reka maze meze ndangure umugambi wanje ibindi zwaturabiraba ko benshi niyo bitira nibagira vision abajeune benshi hanyuma ugasanga kubabesha biroroshe iyo rero nibyo two turagaruka ko cyane na esprit d'entrepreneuriat rero kugira ngo bige ingene bazuza barikorera utwabo urazi muri minsi n'akazi kacyoneka cyane muri leta tukabigisha ko babwizwa kuguruka mu mutwe bakagira iyo vision bakamenya n'icyo bashaka kuzoshika ko n'uburyo bazokoresha kugira ngo bashike kuri yo kuri uwo mugambi wabo.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tafse wundi bunwa nyuri radio ijwi ya Amerika kali manzira mwiriwe neza
neza
murafite cyumvira murafite kibazo munyarutse
yego jewe nagoma maze shimire umutama kuko yamafashije Burundi
urakoze
yibaza rero yuko we mugira murayumva
turakumva neza duga kwijamba
yego yego nagoma nda mushimire ko nanya tanguye kwitaho icyo kibazo agahera kugaruka ariko jewe cyo nshaka gushaka ko n'ukuntu numviriza avuga ati ni byiza yuko bamenye na entrepreneuria kugira ngo bonyene bashore kwiteza imbere ntagize bahurumbira byo tuma bagwa mu mitego itandukanye ngo nibaza rero byose ntibishoboka igihe atamahoro ahari none hagati yo kumenya ubwo buhinga n'amahoro kizotangwa n'ashobora biki ayo kunyishura ngo iki murakoze
urakoze ku kibazo kigufi kandi cyiza reka tuje ku mushana Benjamin miriwe neza
ndaramukije rero singabo n'abarundi bari kwarafumbiriza
ego akumva
dongera shimira na bibi ya Amerika riduha ijambo
urakoze gushima
rwose ama no kwibuka kandi mu waruka nkanje ne pomuseni ibuka kora atanga gusomwerekana atawe mu gihugu ama reka ndoje kwijambo kandi na ngabiro se igerekana kwihagira nibize cyane rwose kuko na ndamukurikirana mu masanamu no muri televiziyo mbere mbaga ndamukurikirana amajewe ikibazo cyose cy'ikindi yo ari karavuga ibintu bijyanye no kwigisha rwaka gukunda igihugu ariko ndashaka kumenya aho baramufashije umuganda bari azari kubyangara zo kusubira ama ikindi nacho hari n'indanga karanga mu Burundi atangwa icyo gikorwa no bikiriko ariko ikigera ikigera menyekana cyane sinzi uko bararonde kugira ikorane nabo kugira ngo bashobofanye icyo gikorwa bona bonyine barafite intererano idasanzwe cyane rwose mu gufasha ariho naho nagira ndamubariza kubera hari ibintu ngene bikundanye ku nsiga bigutahu rero muragabona amasanamu ariko aririmba agira nagize kandi ari kumwe n'inzego za leta ega abo banyeshuri bobo bari ku ishuri bo baguma biga ahubwo bajya batiga bafite ibigwanisho ibyo mbonera kuryo akagenda akabyigisha na zenyine kandi abo bandi nabo batanga ibigwanisho nabo bakuze n'abanyepolitiki bakuze ahubwo batwigisha ngo oya hari igihe ibibazo biri kugwaruka tutabona cyangwa tutumva ariko turabigenga kandi turasoma igitabo kandi akahise ababyeyi bakatubwiye ariko icyo dukeneye kubona uno munsi ni nabanze kwanza abegere nabo nyine ababyeyi guhuba urwaruka rukenye bitara kumarigara ibyo ni rwakena cyangwa buri cyo ari cyo cyose uwo munyepolitiki afite amahera byose bafite icyabahendeza imbaraga zisa nk'iki azoba icyo kigwanisha reka twiyumvire ibigwanisho bibi bigugwa n'abandi abanyeshuri ko atamahera bafite yo kubigura bigugwa n'abandi biva hehe bitumwa ko n'abandi hano hagaze ikibazo
ego
cyane icyo hano ego murakoze
ibyo murakoze Benjamereka duhe n'ijambo kandi mbonimpa turasaba mushyanahe ngabo rwose ishure ibibazo n'ivyumviro byashikirijwe n'abashyanahe batatu mbonimpa miriwe neza mbonimpa urashaka kuzimya radio canke turakugaruka ku mbonimpa urashaka kuzimya radio
bereka ndayizimye
ego hari aracari induru tufuma tukugaruka ko n'ivyabandanya
bereka ubuye turumvikana
ego duga ku ijambo bazikibazo canke icimviro
nagombaze nagombenda muse umushinga ntahe ngabore hose
ego akumva
hanyuma nkamubaza umugambi yabafitiye abanyagihugu mu gihe igihugu cyo gakiri nka muntambara ahubwo yohanura cyane cyane agahanuriza mbonera kuri TV sibigwanije kuma byica abantu
ego me urakoze mbonimpa reka tumuhe ijambo mushya ntahe ngabure yonse ibibazo byabajijwe na Kalimanzira Benjamin na mbonimpa mu kanya gato cyane gose
Fredi ariyo mume numvise neza
ego
kukubera amaju yarameze nabi muramba bari nico gitonda gufasha wavusubiramo ibibazo nyamukuru
ikibazo nyamukuru cha Kalimanzira arabaza niba umugambi mwatangwe ni umugambi mwiza cyane gose ariko arabaza ndega uco tangura no mugambi waruka kwishira hamwe kumenya ka ise cy'igihugu canke nuko amahoro yota ariyo yotangura kuza mu ubwambere
okay zero nibaza yuko twumvikane burya bavuga ati imiti ikorikoranye jewe nagize umugambi kamuhinga w'amareresi w'amasinema navuze ndi kuruhara runyerekeye ibyo nabonye notangurira kuri iki kuko ariyo filime nakoze muri mu 2010 iyo filime nyendi konderekana navuga ndi niyo yampaye icyumviro cy'ukuntu noja kwigisha urwaruka kahise kabo kugira ngo bumve ibiri ubu ibindi nabyo nibaza ko twese tubifitemo uruhara ko numvise abantu benshi bavuga ati iyo tangura kubi agire bibiliya ni byinshi jeje nyene kubwanye nabyo noshobora icyo novuga nuko umwese afite uruhara kugira ngo aterere uburundi novuga ibyimbiro byiza cyangwa iterambere cyo guhagarika ingwano cyangwa byo kuzana amahoro jewe nakoresheje ubuhinga bwiwanje ndashimiye ko bambaye ibyo byumviro burya baravuga ati amahoro je nama nibaza yuko amahoro umwese afite ku mutima wiwe la notion de paix c'est très relatif urazi hari nk'igihe hazi ikintu kigatera umuntu akakibonamo icyiza undi akakibonamo inabi ibyo rero mukwiha amahoro urumva ashobora gutuma ushobora gushyira ku cyo wari wifuje kugira umugambi kuko amahoro si formule bakuzanira ku sahani amahoro ni ikintu wenyine ubanza ukiha ku mutima ugatekanirwa naho bari ko arabi bintu urashobora kuvuga ati nanjye icyo noterera ni ikihe jere nagiye muri iyo nzira yo kuvuga ati je ibintu biri ko biraba kuyo ngo nterere nanje ibuye y'ukubaka iyo nzu y'amahoro ni iki niyo sinema ndiko nderekana ndavuga ibindi hari abandi benshi basubiga mu myinshi murazi no muri societe civile hari amasosiasiyo menshi imwe yose ndi ubisaba byose mwese itanga ikurikije intumbero y'iyo asosiasiyo yayo unja make niyo nyinshi notanga
hariho Benjamin na mboni impamvu se nk'ibibazo bisa n'ibisa ku byerekeye cyane cyane inyigisho nazo nyine ngo zuhabwa imbonera kure akaba umushahara Benjamin yavuze kandi ikindi kibazo cyane mashyirahamwe nayo nyine yo bafise intererano akaba yibaza niba mushobora gukorana nayo mashyirahamwe yandi afite ibyumviro byiza byubaka igihugu mu kanya gato
ego je kuvye nimvira inyigisho z'uguha imbonera kuri zonyene nuko ziha bose urwaruka rwose mu Burundi tudatandukanije kuko urabona kuva je wavuze n'imyaka yanje umushinga na FD naciye muri byinshi narabonye ibya porona nabonye ibya frode bundi ko ndabona nibindi bya imigambwe yose burya nawo uvuga ngo arera kurushundi twese twace muri vishi kandi uraje mu byukuri hari aba bari hejuru umwese ariko aragwanira ubutegetsi inge nabikoresha kugira ngo bushikire biri kune biri gutana njye gituma ntatoranya ngo nakananaka je nibaza ku rwaruka rwacu rw'i Burundi rukeneye inyigisho z'amahoro inyigisho zo gukundana inyigisho za reconciliation n'iyo kunywanisha abarundi kugira ngo turabe iterambere ryacu kuko wigisha umwuka ari kuwundi nawe nazo ashobora kudurumbanya umutekano akadurumbanya n'amahoro nico gituma twaki mu mashuri andi tuzi ko ari neutre kugira ngo turabe ko twoterera isemo yo kurondera amahoro mu Burundi.
Mwabivuze neza ko amahoro atangurira ku mutima umurundi wariwe wese ka mu gihe abarundi bose bushira imbere umutima w'amahoro, umutima wo gukundana, ukurekuranira hari naho ubwo bwicanyi buboneka muri iki gihe buta kwibonekeza.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikatuyutse kandi komuri komura bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Turafise abandi banywanyi iradio ijwi rya Amerika. Dutanguriye kuri Diodone. Miriweneza
Frederic.
Miriwe, murafise ikibazo, murafise icyumviro?
Ego turafise icyumviro. Ndamukizanya kwa mutumire
arakumva.
Ego ku kibazo cy'ubane nashaka kuhera ko kya mbere ndashaka ndamwibarize uwo nyakubahwa niyo ngabore hose denya kuba ngabore hose ko tubona uharugaruka rumwe usanzwe tubona rwamatoteza abanyagihugu asanga rukorora bakubita rubasinzikazi ubusa mwebwe ganya kuba ngabore hose mwebwe uhungu rwaruka mu ruhano uri kiburya wewe ingeso mbi y'ibintu bitajyanye n'amategeko kugira reke kuzarura kubita abantu rubaziza ubusa mwe mufise intumbere yihe ya mbere yo yego uhanurwa gwaruka kuko ubwo gwaruka rumwe mugo sino ruvugira ngaho urazi hari gwaruka rumwe rutegera abantu mu mabara ugasanga ariko urarakubita rubaziza ubusa niwe kangabore hose ngo mu ruhanura iki ko mwebwe murabahinga twumva ngo twumva mu koresha ibintu by'amarere n'amasinema mwebwe kubwiwanyu mwebwe nk'iyo sinema yanyu yoba ifise ingubi yihe yohanuri iki abanyagihugu yohanuri iki cyanke abantu bo babatera magerenade cyanke abantu babicanye bamabica abantu babazira ubusa mwo bahanuri iki mwe kubwiwanyu kwiwanyu cyo ni cyakabiri cyagatatu naco mwege nyakubare ngabore hose mwebwe mufise ingu mohanuri iki abantu bamwe batajya mu biganiro ko bamaba babwiye ati baje mu biganiro bakaguma badadaza mwo bahanuri iki kugwa buhinga bwanyu niyo sinema yanyu mukora mwo bahanura iki kugira baje mu biganiro nk'abandi ntubona ko ngabore hose abantu ariko baradadaza ara gushira mu mugozi mu banyagihugu ariko baricwa cyo ni cyagatatu
urakoze Dieudonné kaduhe ijambo Jules mwibe neza
ndagize miriwe nyakuro ha Frederic nkundikije
miriwe neza
murakije kandi n'umutumiza
narakumva
yego mehama nagenda mushimire cyane mfatiye ndetse no ku karirimbo yashowe kuririmba sagamba Burundi karimo amajambo y'inkora mutima nuko abarundi kenshi byinshi tubigira tubirenga ko n'impaka hanyuma nagira ronda mubariza akabazo ko yavuze yuko baciye mu mashuri kwigisha ibyo gukunda igihugu abajene n'ibyo kandi ni umugambi mwiza ariko akabanda mushimira kandi ko yashizemo n'umugambi wa entrepreneuria kuko ibibazo byinshi abajene bafise ibibazo by'ubushomeri ibibazo by'ubukene n'amakosa baba bakora bamwe kuko si bose baba biterwa n'ubukene kuko abanyepolitiki bamwe bamushobora gusanga babinyegeza inyuma bakabakoresha amafuti kubivyo bona yanda musabe nkuko ari kabigisha umutima wo gukunda igihugu azosabe no kuri televiziyo y'igihugu kuko niboneka ndetse no mu ntara zose bazohore bashira ku mwanya ukwiye aho gushira ku byo mu mahanga bashire ko ibiganiro byerekana izo nyigisho zo gukunda igihugu izo nyigisho zerekana ndetse ningene abantu abarundi twokwiga kure kuriranira kuko hanini abarundi twishe no kutari kuriranira kuko nabo botwigisha byinshi turabizi tubirenga ko n'impaka abarundi cyane bakeneye nico bita kure kuriranira kandi kuvuye ku mutima hanyuma nkanagira rero ndamushimire kwicyo cyashiyo mbiro cyiza yashoboye gufata ndamubisaba kuri hoteli imbere azobikore ntara zose ndetse n'amakomine yose.
Murakoze Jules reka dusabe umushyanahere wonse ngabo nagira ica vuze ku byashikirijwe na Dieudonné ubwa mbere ace asozera kuri ivyo vyimviro n'ikibazo ca Jules Leons
cavuzwe n'umushinga dahere kwa mugiye ingene no hanura ngo abicana bakubitana bagira gute je ku bwanje urumva nibaza ko atakurikiranye ikiganiro ingene cyatanguye twariko turavuga ifilme nakoze ndanjanye mu bindi muga ndashobora kumwicimvira cyanje rero kubwanje ndi umunyamahoro rero kubwanje nibiganiro byinshi navuga ni ikintu cya mbere nzira n'ubwicanyi n'ubusuma n'ububeshi ije n'ibintu ngwanya kuko ndi umunyamahoro ndifuza ko abantu bose bugira amahoro bagatekanirwa kuko igihugu tudashobora kugiha twebwe twenyine amahoro turisamburira ko hamukazosanga abandi baradutwenga kandi aho tugize n'icyo kugira amajambere nico gituma navuze kare ndi icyumbe nagize nabanje guca mu rwaruka ko nibaza yuko nigo riko rakura rubona ibintu n'ibindi cyanke rubwirwe ibintu byinshi turugorore mu mutwe turari yuko ejo ngabandi tungana kuri je ku myaka yanje sinibaza ko akiwagorora imitwe ariko ngabandi bakiri bato ni gikorwa gikomeye gose tubumvishe tubayinyigisho tubahindumbero bumve ko nabene bafite uruhara mu kubaka iki gihugu kugira ngo bagwanye byoza ari bibi byose cyangwa bajana mu kage bajana mu ndi by'ubwicanyi byo kugwana ico nico no mwishurako hama y'umushinga naye ahereje ko murana bijya vya entrepreneuria ndi bindi bikomeye gose ariyo filme nigeze kugira kera yitwa Gitorenga benshi barayizi nayigize muri 90 ariko nayanditse kuva muri 80 kwari kugira ngo nshobe gukebura ugwaruka ndiko ndabona ingene ivya leta vyariko birahinduka wumva abize amashuri baguma ba benshi mugabo ubuzi bwo muri leta buriko buragabanuka uyu munsi je nibaza yuko dukwiye kuza turakebura ugwaruka hakiri kare bamwe biga baheza bataronse akazi muri leta ugasanga ariko baraboroga bariko baratuka leta ngo baraduha akazi ibintu oya ico giye cyararenganye kandi abo bose bambajije ibibazo bari buraya barabizi neza ndazi n'abayenjeniyeri bakora mu bubare baza guseriva ibyeri baza guseriva ibyo kurya igikuru ni ikintu kumenya ati aho umuntu ari yarize muri universite muri kaminuza kugira ngo yuguruke mu mutwe amenye yuko afise ububasha bwinshi afise ingabirano nyinshi zishobora kumufasha gukora mu bintu byinshi je niko gukebura abarundi ndiko ndandagira afi urwaruka cyane cyane kandi iyo filime nayikoze kera ubu niho bamwe bamwe ariko barabyumva yuko burya mu buzima buragorana ico bita akazi kera niyo bavuga ati ya pas de so métier ya de saute Jean iyo umuntu adashobora kwiyubahiriza mu kazi kiwe nyine urumva aguma areza amaboko agateba akabimbura kimaze ibyo rero nibyo tubwiza kwigisha urwaruka niko ndabyumvira ubwo niyo nyigisha nyuma rero nariko ndatanga mu byo ndiko nderekana.
Urakoze mushyanenga burika tubasomere n'ubutumwa turiko turashikirizwa n'abandi banyu b'iradiyo ijwi ry'Amerika Onesfor Stronger Chongera agira ati uyu mugambi uratomoye ariko mu kirundi bati imfizi ntama itendera nkase bisigura ko uwo mugambi ntaco uzohava ushika ko gihambaye mu gihe amajambo amwamwe ntaboneka neza ariko reka tugerageze kusubira kuyasoma neza ico nibaza ko tugaruka kuri ubwo butumwa bw'uyo munywanyi radio ijwi ry'Amerika mu kanya hari hamajambo amwamwe ataratomoye neza reka duhe kandi ijambo hundi munywanyi radio ijwi ry'Amerika Ribert
ndamwiboneza cyane ndamukizanya kwa mutumire wose
arakumva
Ego nukwenda mukeje cyane byimva mutima ari mu barundi bake cyane bagikunda igihugu cyabibarutse ndamuteye intege kuri iyo ntumbero kuko urabona ko abari n'umuririmbyi mwiza afite indirimbo zirimo kanovera aho abaririmbyi benshi bataye akarangana n'akaranga mutima bakaja bagatwa n'akaranga mufuko aho bagumanya akaranga akaranga mutima kuburirimbyi bakaja kuririmba bya politike bikanduruka bahungira no mu bihugu bindi byakure bari barakokeza ubujagare buri mubera mu gihugu hamana gomba kugenda ku ntumbero yihaye kwigisha ugwaruka ni byiza cyane turabikenguruka mugabona cyane cyane hari umuntu yigeze kuvuga ngo ahe n'ugwaruka rw'imbonera kure inyigisho mbega imbonera kure yo zigisha iki ko ava amaradiyo atari make n'ibinyamakuru bimwe n'amashyirahamwe yari yavuze ngo imbonera kure zirahabwa ibigwanisho nizo zarasiye mu Nyakabiga nizo zarasiye hariya mu Cibitoke nizo zagandaguye abasirikare n'abapolisi izo mbonera kure ndako izo mbonera kure zishya Adolfo Nshimirimana nizo zize ndonko ariho ubwo ugwaruka rutari rwinshi rushigikiye ubutegetsi nigo nyirabayazana ya mabi yose tubivuga turi kubideha ahubwo n'ubwo gwaruka nyene arukoranye arugirishe amaseminere habeho n'andi amashyirahamwe mpuzamakungu n'abana yo mu gihugu amufashe kugira ngo bumvishe ko dukeneye amahoro dukeneye umutekano dukeneye ko mu gihugu cyiza abigisha tegura inyigisho nziza z'ukugira ngo abarundi twiyumvanemwo ugwaruka cyo gutabagura igihugu cyatwibarutse cyane cyane ugwaruka rw'aba NSD nigo ruri kurakoreshwa mu nzira zo gutera amagrenade aho usanga umuntu umumama imutabura ibere afise uruhinja yonsa ibyo n'agahomera bunwa ahubwo ntitureke kubideha tureke kubideha niyigisha abo bantu nyende baba opoza nibo bafise ibigwanisho bitagira uko bingana n'ibyemezo birahari hama nosozera banyakuba banyamakuru nosozera nsaba mu by'ukuri Leonce ashike hagati mu gihugu hariya mu ntara zihana urubibe n'igihugu cy'u Rwanda n'ibindi bihugu zijya ntara azigishe cyane kuko hajya ni umwanza ashobora kumenera
murakoze Ribert ikintu gihambaye nuko mushyanahe ngabo yavuze ko amahoro atangurira mu mutima umurundi wese mu gihe cyose nkuko twabivuze kare umuntu wese yoshyira umutima wo gukundana imbere ibintu byogenda neza reka duhe ijambo kandi undi munywa nyuri radio ijwi rya Amerika Salvatore mwiriwe neza
mwiriwe
munafite ikibazo munafite icyumviro
njyana ndafite ikibazo n'intererano
munyarutse mu kanya gato
ndagabanda mukimire Leonce kundirimba yiwe sakanda Burundi kuko ni indirimba iryoheye amatwi
yego
kandi ifite n'amasanamu meza ari ikintu nagomba mubaze ikintu nagomba mubaze nkatwe tutari ku ishuri turwaruka twicaye muhira ndumva yuko uwo mugambi wo kwerekana iyo filime awutanguriye mu bantu bari ku mashuri nkatwe tutari muhira niko iyo fasha kugira ngo agirane korasiyo na televiziyo y'u Burundi kugira ngo bakise kuri televiziyo basize turayiraba natwe hamwe ikindi tudahuriza ko nuko yavuze ngo ugwaruka ngo twijukire ngo ibikorwa ngo by'imyuga niki kandi akaba ati yuko abanyeshuri benshi tumaze za secondaire twicaye muhira uziko inyigisho twaronka ata bintu byo kwiga imyuga byari birimo kubera tuzakora gute imyuga kandi ata n'ibyo batwigishije nicyo ikibazo cyanjye
murakoze Salvatore reka duhe ijambo umushinjacyaha Ngabo Leonce Ngabo kuri ivyo vyiyumviro n'ibibazo bishikirijwe
ari icyumviro cya mbere jewe no bazanga kebura bose sabari ko aravuga izimbonera kure sabari ko aravuga urwaruka rwa MSD aho siyo jewe mpagaze ku bwanje ko navuze kuva mbere inyigisho ndigo natanga ni kurwaruka rwose nta mwana n'ikinono kubwi wanje bikeneye bose uyu munsi havuga uyu ejo azovuga uriya urumva ibiba byose ari bibi urya ararira unakarira nitwo kwa maturi muri ibyo bintu nico gituma sinema twayigize mu ntumbero ico twita kumva kahise kugira ngo tubenye neza kuha maturi kurane turengene twobana kuko igihugu nica twese dusi igihugu cyiza cyitwa Burundi n'ukuri kose ibyo kwisamburira ko birambabaza je ku bwanje kandi na benshi birababaza mubonye ibiriko biraba nibaza ko twese tukikwicara hamwe tukavugana ingene tugaruka icyo gihugu cyacu ibyo rero nibyo navuze ni nta mwana n'ikinono urwaruka rwose bakeneye inyigisho z'ukunda igihugu no guteza imbere igihugu na bene gihugu umushinga nawe wanyuma nawe urumva urakoze kuri sagamba Burundi n'ukuri je no vuga yuko ncamake aho nace mashwe yose nabavuga ko nje kwerekana film bose babanza kunsango turi mbese agamba Burundi ibyo biraza bikangira ngavuga nti bwa bundi bururimbo narukoze nkiri kera nkiri umusore none nigo arufishwa kugira kamaro munigisho ndavuga nti Imana ishimwe sije narurinje ni Imana yarumvugiyemo muguheraheza ibyo by'akazi navyo ati iby'imyuga iyo ndiko ndavuga imyuga si ukuvuga yuko abwiza ko yarigize bya menizere cyangwa bya masoneri nariko ndavuga ibintu bya vision ni imbere ukavuga ati aho nteye hose Imana yarampaye umutwe wo kwiyumvira munyigisho nke narose nugira iki bayigeze kuvuga ati n'uwize arashobora kudandaza itomate arashobora kudandaza amakara igikuru ni iki ni ukuvuga ko nta mwuga muto ubaho yose nabimyuga mugiye ishobora kugufasha kubaho no kubeshaho umuryango cyangwa aho muri kumwe je nageze kumenya kubana n'abantu kera twari twiganye wabona yuko umubwiye igikorwa adashaka kugikora kuko yagira umutima wavuga ati je bombo nabontwenga aho tugeze ubu nta muntu azotwenga ubundi je nagiye buraya nagiye mu bihugu byinshi ni ukuri ko sa bose bumva bari hanze nabuze kare uraba ibikorwa bakora hariyo n'abacunga amabarabara ari abacunga imiduga ayishikira kandi barize injimiro barize bisanzwe ngai wacu rero nico nguma mvuga ndi harageze umwe wese aza yivura ati nikiye nokora kugira ngo mbeho mu iteka ryanje guteza imbere kwiteza imbere no guteza imbere
ibyo ni ibintu bisaba nuko n'imico ihinduka n'ivyo murakoze cyane gose ngabo Leonce reka duhe n'ijambo abandi banywa nyuri radio ijwi rya Amerika Felix niriwe neza
niriwe
murafite cyumvira murafite kibazo munyarutse
Je ni mwiciyumviro.
Yego.
Okay, nazakambira ngo mutube ndambe ndamuramutse mu mpere yambo.
Yego, arakumva.
Twe nyatwe bya dusanga cyubatswa mu ntara cy'Itoke. Nyatwe turaze nko gwaruka rusanzwe ruhari. Ni kuri turabona yuko ukwiye nk'abantu nk'abo bakaza baragenda barigisha abantu. Ko ari nk'umuntu yumva ngo urwaruka ngo rufite ngo umugambwe ngo yangwa rufite ngo njya mugambwe ukamenya ngo sabana bose b'igihugu. Nk'abo rero bariko bagira nk'amarerezi nk'ayo bakaherekana cyangwa bakaza bagakina niba bikisha amakonseri akomeye bakigisha nk'abantu abantu bo baca baza kurohereza bavuga ati gukoreza umuziki mugabo bagaca babonamo ibintu by'intebuzo bikomeye bishobora gutuma urwaruka rwose rwiyubaka na cyane cyane nk'abantu usanga urwaruka baro n'ubw'umugambo uri kubutegetsi urw'umugambo uriya n'ubw'umugambo uriya gutyo gutyo hama bariko barabakwinja nk'ibyo amakonseri kuri abantu aho bagene kenshi barakunda kwitaba ibintu bijyanye n'amakonseri bakavuga ati tugende ku mukirori tugende muri ibi tugende muri ibi bagiye rero bitinze kuvuga ati ibyo makonseri bagashyira babona ukuntu nk'abantu batandukanye ba bose bashyira hamwe bivanye n'amarerezi ukuntu yagiye ategurwa ni ukuri ibyo bintu byiza cyane nk'uko twe turaje tukabona yuko urwaruka rumwe rumwe usanga utwara kumenya ngo ni urwaruka rumwe ngo nirwo rukunze urundi ntirukunze bajya bakabahemba ibi bakababwira ati nudukoreye ibi niho twogushyira ku butegetsi kuko nk'abantu benshi b'abaporisiye benshi usanga bisunga nk'urwaruka kuko ntibworoshye guhenda usanga hari nk'abashomeri usanga harimwo abantu bize babuze akazi ugaca umuporisiye runaka avuga ati hano ntushaka kurwaruka hano ntushaka ubutegetsi binyoroheye hama gacifata nk'abana ukabahendahenda urabona nk'abantu bagenda kujya amashuri urashomye nta mahera ufite umuntu avuga ngo ndaguha ibindi ugende ukora ibi ugende kujya mu tumba ugira ibi ugende muri akantiye runaka ugira ibi kubera burya guhaye urashaka kugenda ukonona ibintu
nk'uko mubivuze Felix icyumvira cyo kujya mu ntara zose mu bice bitandukanye by'igihugu gutanga izo nyigisho ni ikintu gikomeye cyane rwose reka duhe ijambo mugenzi muri yo neza
niriwe neza
murafite ikibazo murafite icyumviro
yego ikibazo ni icyumviro nagira bwa mbere mubanze mu ndamukirije mu mutumire
arakumva duga ku ijambo
yego hanyuma je ikibazo nari mfise yavuze neza ko icyo gikorwa ari kagikorana n'abahinga cyangwa n'abigisha bakahise ariko nk'urwaruka rw'uno munsi cyangwa rw'ejo kandi dusanzwe turi muri bamwe mwabo ariko bakurikirana ibyo byakahise nagira mu mumbarize neza neza abo bantu bakahise baba bariko barakorana kuko mwino minsi nk'urwaruka dufise umwihebururo aho birababaje kubona hari abantu bashobora kuyita ngo nabakahise ariko bariko bakora ku nyungu cyangwa ku mbo za bariya na bariya cyangwa ku nyungu z'akagwa itariya na kariya hano ikindi nacyo sinumva ingene ashobora kuvuga ngo bahera ngo mu mayikore sogonderi cyangwa ngo badushika ngo no ku rundi rwaruka ngo rutake mu ishuri ariko tuzi neza neza ko hajya umuco w'urwaruka cyangwa abari imbere mu bandi mu rwaruka abasanzwe bari muri kaminuza zitandukanye zo mu gihugu sinzire ko hoba hariho abandi biga kahise muri kaminuza ziya cyangwa izindi n'abandi batabajijwe hanyuma ikindi kibazo nagira ndamwibarize wenyine yemeye ko ari umuhinga w'amarerezi akavuga ko hari abahinga bakahise bakoranye ibyo ico kibazo cyangwa bariko bakorana ico kibazo none nko nkuno munsi uwo mubaza ivyabaye kuva mu 1850 nkuko numvise ibintu aho babitanguriye gushika ku inosa akabawe yemeza ko izo rerese bazitanguye mu 2010 bazohava basubira gufata ibyatanguye muri 2015 biriko birabandanya canke 2010 n'igikita cyabitumye batangura kwiyumvira ibyo bintu n'imbere yaho batari bwa byumvira murakoze cyane dusanze tunamuba n'umutambo
murakoze mushyanahe mugenzi icyo mwabenya nuko igitabo canditswe ki cashize habona ko cyane cyane ari kuva mu 1850 gushika mu 1962 ariko reka ndamuha ijambo kwishura mu kanya gatoya cyane gose munsi y'umunota umwe mushyanahe Leonce
murashaka gusubira mu kibazo ko hace mu byinshi sinumva neza
yavuze ko muri ko murakorana n'abantu banonosoye kahise ku Burundi akaba avuga ko mu bantu banonosoye kahise ku Burundi hashobora kuba harimo abantu baba bari kubashira inyungu zabo imbere hanyuma akaba avuga ko n'amarerisi mwatanguye mu 2010 kandi muvuga cyane cyane ku byerekeye n'iyo myaka yindi imbere yaho
oya nagira ndamwe umuco uwo aje kubaza ico kibazo nibaza ko tutumvikanye ifilme nagize ivuga ijabaye kuva mu 1850 gushika 1962 kuri independence nashatse kwerekana ibice bitatu imbere yuko abazungu bashika igihe abakoloni bari batanguye gukora mu Burundi n'igihe twitegurira ukwikukira nibaza ko arakahise kashaka kugira ico twita sentere cyangwa ifunyafunyo n'ibintu bikuru bikuru dushaka kumva ubu iyo tuva kuya ngo tumenye ibyo turiko turamwo n'ingene tukwiyubakira kazoza iyo tariki ya 2010 ni umwaka nakoreye ko ireresi nakoreye ko iyo filme mu kuyikora anyumvirize neza jewe ndi umuhinga w'amasinema sije nagiye ku inventa histoire nakoresheje abahinga ba histoire niyashaka arazoza cyangwa mbwiri yari nzenda murungi kiriyo film kugira arabe abahinga bakoze muri iyo histoire ko yavyumve neza harimo uwitwa Alexandre Tungiman ari mu professeur akomeye karuhariwe muri histoire du Burundi igeze kuba na lecteur wa université hariyo uwitwa Jean-Pierre Chrétien arazwi neza hanyuma na Christine Delorier jewe nitwa icyo bita réalisateur nashize hamwe le témoignage cyangwa les archives z'abahinga ba histoire moi je n'ai pas inventé quoi que ce soit nakoresheje ibyo ndavyegeranya kugira ngo turonke ikintu twokwerekana ndize ko ngaho na mutomoreye aza kumva neza ivy'amatariki n'ivyo twise abahinga bakahise n'abahinga b'abakozi bakora amasinema
Ego mushyane ngabo
kinobanishuye
nibaza ko mwagerageje kuvyishura ndafite ikibazo nashaka kubabaza muri iki gihe mwatanguye uyo mugambi mwiza cyane gose kandi ugaruka rusano uri ko rurategera hari ikintu ihambaye cyane gose cama kivugwa ko naho inyigisho zotangwa hariho ibintu bihambaye cyane gose biteza guhinduka nk'ukuntu abantu babona ibintu mu cyongereza bavuga neza cyane gose bavuga ati paradigm shift mu gifaransa bavuga ngo changement de mentalité ariko nibaza ko atari cyo kimwe cyane cyane ntimona ko abarundi muri rusangi hakenewe ko bahindura ukuntu babona ibintu bagahindura gushasha
mushinga na Fredi ni byinshi tubiza guhindura changement de mentalité turayikorera ko cyane n'ibintu by'imico kama turabikorera ko cyane kuko ni ibintu bikeneye gose hari ibintu byinshi tubiza guhindura koko muga icyo nashako ari mwebwe cyangwa batwumvije abajije ibibazo bagwizwa kumva burya umugambi uratangura hanyuma kuva kuri uwo mugambi abandi bashobora kunonosora bagakuramo ibintu byinshi umbabari nange akaroro nkige nagira irya filime yanjye umva ni filime yerekane Uburundi mu myaka ijana mwasha kwibaza kwerekana mu minota 60 imyaka ijana y'Uburundi ni byinshi tutashizemo mugabo abantu bakuye ngaho hari abandi bahinga mu marerisi dukorana bagiye barakuramo kamwe kamwe nkeje ubundi hari wakoze ifilme kuri rwa gasore kuva kimwe umwana agakura hari abandi bakoze iresi bashabwire iresi ingene ubutunzi bwazanywe nkabijya byikawa ikawa ya
yatanguye ryari yahingurwa gute gushika uyu munsi umva ni byinshi umwe niga kujya bandika igitabo ba historie bose ntibandika histoire umwe sarafata gace gace mugabo bigashora gutanga kuja hamwe bikuzubizanye icyo ni cyo binashaka ko twese twumva nibaze bari bati ko ngabaterekanye iyo atavuze biriya oya tijyo natangwe intumbero yanjye ndayigumako niyo ndiko ndasobanura abandi bazuze banyuzurize bakore ibindi kuyabo dutera imbere hama ryo shaje madumentalite muca make mushinga na Fred irakenewe gose urabona inge twabayeho kera namvuga ndi basogokuru biratandukanye no kuri ba data biratandukanye natwe namantanga karorero kera iyo papa yinjiye mu nzu bacha tubi ati papa araje wamenga ni kintu gihambaye kije tugaca duhaguruka tukabisa papa akicara uyu munsi abana tubyara kandi byo ndiko ndavuga nibaza kwa byi bose tungana cyangwa iburungano burige babizi neza urinjira muri salon umwana ariko araraba televizyo na PlayStation yiwe wambwiye ati mbisa ndaba makuru ngo no papa ngo let's moi finir mon émission nimumbwire mwese yuko atari byo mwama mubayemo donc urumva birahinduka iyo iguhinduka rero nizo rapport no vuga hagati y'abantu mu bandi burunganwe mu bandi batarurunganwe ni byinshi n'imico kama igendera hinduka kubera ico nita mondialisation uko twabana kera cyo kimwe n'ubu
ibintu biguma bihinduka n'ivyo
bikeneye gose kwiyajusta ku mwanya turimo kubiye turimo kuri technology iri kwiyaduhindura ibintu eka ni kintu gikomeye gose
ndabona kanya kare ko katujana reka tuhe akanya Prosper na Dieudonné dutangwe kuri Prosper Prosper mwafite kibazo icyumviro mu kanya gato cyane gose munyarutse
ego dinsibazo bitatu gusa icyambere na mbere nagomba guhera ko nagomba yoshaka kutwibutsa izina giyo filime iyo rerese cyane cyambere kugira kabiri naco mbe kwiyo rerese yayikoze mu 2010 kandi haramahoro ubaka bariko ayerekana mu 2016 kandi tubona yuko umenga nta mutekano ukwiyuriho ariko abona yuko iyo filime yoba iri favorable muri kino gihe nta kundi yo gira filime nayihoza imitima y'abanyagihugu naho itaragera guhora kubera zino ndyanze mu gihugu
urafite ikindi kibazo kimwe kugira duhe ijambo na Dieudonné nawe nyene araturindiri
atatumbeye filime kwa ijana mu banyeshuri akayijana mu banyeshuri nta kuntu kwarugwaruka rwimwe barabara gwishye nkaba numva sha mu bintu bya entrepreneuria nta kuntu yokoranye urugwaruka gwishye uri mu barabara rukarondera nyene rurondera kazi nago
ego mereka duhi jambo na Dieudonné namwe muduwe ku ijambo ikibazo mwihuta cyane
ba ntagwe go ha mwiriwe leke ngabo yo
ego
mwiriwe
arakumva duga ku ijambo kugira ngo bahinyishu
nagomba sabenga buri wose atubwire ahantu izo filme ahazi burishiriza kugira ngo tubisangireho
yego me murakoze yego me reka duhi jambo ngabo Leonce agira ico avuze kuvyo kwishikirijwe na Prosper na Dieudonné Leonce
ouais murakoze ngo nikije bon ahi bibazo byinshi bazarasira mu nshiye kare filme yitwa Burundi 1850-1962 bon ibyo byo kuyerekana ubu sindayerekanye uwo n'umugambi natanguye kumure mu mashure muga kuva ngisora iyo filme namye ndayerekana iminsi yose maze kwerekana makungu namaze kwerekana amasabu kuri amafilme y'ibihugu byose nejo bundi mu mwakweze nagiye no mu Buyapani kwerekana ni continuité igikorwa natanguye umva nzova amashure namwe ko aprenzoja handi batari mashure
ikibazo cha Dieudonné amasegonda 20
cyanyuma
ego amasegonda 20 kucu ego duga ku ijambo
izanyuma uya savye yahozo kuri iyi filme muze muhe cordone zanje niko uzompamaga canke anyandikire kuri ngaboleo 51 aerobaz@gmail.com ngaboleo 51 aerobaz
turagushimiye cyane gose mushya nawe ngabo kukanya watowe kugira ngo tuganire wakoze cyane gose ku muco utanze ikano ku mugambi wafashe wingira kamara ku Barundi no Burundi turashimiye abanyamanyu radio ijwi rya Amerika turashimiye na ingenieur yadufashe mu hinga bw'izuma hamwe na Fatou Karana yashize hamwe ibiganiro byo munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mu kanya ibiganiro bya radio ijwi rya Amerika birabandanye
muri sanga
Muri usanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazu.
Kingira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratutuka ko turi muri Leta, yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa Leta, ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha, ari uri mu mugongo, bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikirije ngo ndumirange
bibi. Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika. Turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo aricyo dushinzwe.
Ku
Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Uramusanyi Elodie na Mpongi abele makoyo kamela elelo ya mwana mobali na mungongo ya mpoko. Bolingo inzi ya molae, molae, batombo la kanango mosapite. Yango ya lite mungwa na bile, omekie kangi, Elodie, na bete lio libakwe.
Si mana mamboko woro ya kina yango na fango.